Yimuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano I Washington DC muzindukanye na Jewe Oriane itangishaka. Amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahere kuyagezweho hirya no hino ku isi mugenzi wacu Aloyse Bigirimana arayadushikiriza.
Mwanamutse Oriane yagezweho tuyahere mu karere ka Afrika y'Uburengero igisirikare cya Mali cyavuze ko abasirikare bacyo bashika kuri 17 abasivile bane hamwe n'abagwanyi batanu bishwe ku munsi w'Imana mu gitero cyabereye ku mupaka hagati ya Mali, Burkina Faso na Niger. Abasirikare 22 barakomeretse mu gihe abandi 9 baburiwe irengero. Igisirikare cya Mali cegeka icyo gitero ku bakora iterabwoba cise ko ari aba jihadiste. Umutegetsi wo mu gisirikare cya Mali atashimye ko amazina yiwe ashigwa ahagaragara, yavuze ko abasirikare bishwe bashobora kuba barenga abo batangajwe. Abasivile 2 bishwe bari mu bategetsi batowe mu burongozi bw'ako karere nk'uko imiryango yabo yabivuze. Muri ako karere nyene ka Afrika y'Uburengero, leta ya Chad irongowe n'abasirikare bafatanije n'imihari hamwe n'imigambwe irenga 40 itavuga rumwe n'ubutegetsi, barasinye ejo ku munsi wa mbere amasezerano atumbereye gutanguza ibiganiro vy'amahoro. Ariko umuhari ukomeye w'abaroberi waranse kwifatanya n'abandi muri uyo mugambi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bariko barafasha muri uyo mugambi, basabye abo bagwanyi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gufata aka karyo kugira igihugu kigaruke mu mutekano. Muri aya masezerano, akanama k'igihugu karongowe na Mahamat Idriss Deby hamwe n'intumwa z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bazotangura ibiganiro by'amahoro ku mugwa mukuru N'Djamena ku itariki ya 20 uku kwezi k'8 nyene. Ibi biganiro bitumbereye kumvikana ku mategeko azogenga amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida Deby yemereye ko azoba mu kwezi kw'10 uyu mwaka. Muri Afrika kandi umushikiranganji wa Afrika y'Epfo w'imigenderanire n'andi makungu Naledi Pandor yaragirije ibihugu byo mu burengero bw'isi kuba bifise ingendo yo kwishyira hejuru no gutera ubwoba abanyafrika. Hari gihe yariko yakira umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken mu rugendo rwiye rwa mbere arimwo ku mugabane wa Afrika, yatanguriye muri Afrika y'Epfo nyene. Umushikiranganji wa Afrika y'Epfo Pandor yaratomoreye Blinken ko Afrika y'Epfo itabona kumwe na Amerika ibiriko birabera muri Ukraine, politike ya Amerika mu Bushinwa hamwe na politike ya Amerika muri Israeli no mu karere ka Palestina. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa Afrika y'Epfo, Anthony Blinken yavuze ko urugendo arimwo muri Afrika rudatumbereye kugwanya igihagararo cy'Uburusiya n'Ubushinwa muri ako karere. Ibi ni nyuma yaho umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov nawe nyene yagendeye Afrika mu kwezi guheze. Muri urugendo rwa Anthony Blinken, umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu arangije muri Afrika y'Epfo, azucagendera RDC hamwe n'igihugu cy'u Rwanda.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wahoze atwara Amerika Donald Trump yavuze ko abapolisi b'ikigo cy'inyamiramabi FBI bashwaye inyubako yiwe yahitwa Mar-a-Lago mu gisagara cha Palm Beach ni muri leta ya Florida. Ibimenyeshamakuru bivuga ko icyatumye FBI ija kuhasaka kitaramenyekana, ariko ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika bumaze igihe butohoza ku madosiye y'impapuro atari make harimo amakuru y'ibyabera mu ngoro ya White House igihe Perezida Trump yari Perezida. ayo madosiye Trump yagirizwa kuba yarayimukanye muri Florida igihe yava ku butegetsi muri White House mu kwezi kwa mbere 2021. Inyamabirama za FBI zarinze kuvuga nimba umushikiranganji w'ubutungane ari we yazitumye gusaka iyo nyubakwa. Mu ntango z'uyu mwaka ikigo cya leta kijejwe kubika amabanga y'ivyanditswe cavuze ko catoye amasanduku 15 yuzuye amadosiye y'impapuro z'amabanga muri iyo nyubako ya Trump y'Mar-a-Lago aho asanzwe aba. Amerika ifise itegeko ryatowe mu 1978 rivuga ko amabanga yose ya perezida igihe abari ku butegetsi arayigihugu kandi abwirizwa gushigwa aho agenewe kubikwa kuva igihe perezida avuyiriye ku butegetsi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Amerika kandi ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwatangaje ejo ku munsi wa mbere ko bwatanze iyindi mfashanyo nshasha y'ibikoresho bya gisirikare kuri Ukraine ifise agaciro k'umuriyaridi umwe w'amadolari. Niyo mafaranga ya mbere menshi y'ibigwanisho Amerika itangiye icyarimwe kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri. Iyi mfashanyo nshasha y'igisirikare cya Amerika icishikana imiliyaridi 9.8 z'amadolari zimaze guhabwa Ukraine kuva Perezida Joe Biden ashika ku butegetsi mu mwaka uheze. Ashitse kandi ku miliyaridi 11.8 z'amadolari Amerika imaze guha Ukraine uhereye igihe Uburusiya bwigarurira intara ya Crimea mu 2014.
Arezi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uyadushikirije. Shiti bakunzi bacu, nongere ndabashimire ko mubandanye mwumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Abanyakenya barenga gato imiliyoni 22 kuri uyu wa kabiri barazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu.
Ibintu ubu ariko bavuga ni bijyanye n'uko ibikoresho biriko bishikanwa aho amatora azobera, ni bijyanye n'uko umutekano uzoba umeze, habaye kampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atobacanishamo ahubwo abantu bagatora amahoro.
Uyo ni Bosco Kubwayo, umurundi akurikiranira hafi vya politike mu karere aba mu gisagara ca Nairobi. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere muri Kenya. Igihugu cha Kenya caraye kirangije imyiteguro ya nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Umunsi w'amatora nk'uko twababwiye ni uyu munsi wa kabiri. Mugenzi wacu Team Ishimwe aratubwira uko abanyakenya baraye bayiteguriye.
Abanyakenya barenga gato miliyoni 22 nibo bazaba batora umukuru w'igihugu, abadepite, abaguverineri b'intara n'abandi bo mu nzego z'ibanze. Kenya yinjiye mu bihe by'amatora mu gihe abanyakenya bemeza ko ubuzima busigaye buhenze ibyatewe ahanini n'icyorezo cya COVID-19, hakiyongeraho n'ingaruka z'intambara yo muri Ukraine. Mu bakandida bane bahanganye, babiri muri bo Raila Odinga w'imyaka 77 uri kwiyamamaza ku nshuro ya gatanu na William Ruto w'imyaka 55 ucyuye igihe ku mwanya wa vice perezida nibo bavuzwe kandi bagaragaye cyane haba ku byapa biri mu mihanda yo mu rwa mukuru Nairobi n'ahandi mu gihugu. Ni nabo kandi bigaragara ko bafite ubunararibonye mu bya politiki kandi bashobora kwegerana cyane mu majwi. Kuva mu matora yo muri 2013, Ruto yari yahigiye kuzitoza nawe kuba perezida wa Kenya nk'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, ariko aza gutungurwa n'umubano udasanzwe utangiye kugaragara muri 2018 hagati ya perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga utavuga rumwe nawe. Kenyatta yayoboye manda ebyiri kandi ntashobora kongera kwiyamamaza. Ejo ku cyumweru, aba bagabo bombi Ruto na Odinga batanze ubutumwa ku Banyakenya, aho William Ruto yavuze kandi akifuriza buri munyakenya kuba intumwa y'amahoro. Ni mu gihe ku ruhande rwa Odinga we yibukije Abanyakenya ko ari abana b'igihugu mbere yo kugira ikindi cyose babacyo, bityo rero abasaba kunga ubumwe. Kenya ni igihugu gituwe n'Abanyakenya bava mu moko 46 atandukanye, kandi bivugwa ko amoko muri Kenya ari ikintu cy'ingenzi mu gihe cy'amatora nk'aya. Mumatora jomuri binaka ringui haba yehu ugusha mirana hagati ya moko ibijatu mjebji buze abajara kujumbini janaba hasigu buzima abandi babari kwa mmagana bagati zabo. Kuva mu myaka y'1990 ubwo Kenya yagaragaraga nk'igihugu kimirije imbere demokarasi kubera ishyirwaho ry'amashyaka menshi kuva icyo gihe ubu nibwo bibaye ubwa mbere hagaragaye umubare muto cyane w'abantu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu uretse Ruto na Odinga bavuzwe cyane muri amatora abandi bahanganye nabo ni George Wajakoya w'imyaka 63 wakurye mu mihanda mu murwa mukuru Nairobi nyuma akaza kuba umunyamategeko agakora no mu nzego z'ubutasi. Mubyo Wajakoya yiyamamaje ashyize imbere yasabaga ko ibyizwi nk'ibiyobyabwenge bya marijuana byakwemerwa n'itegeko bikajya bikoreshwa muri Kenya no kugurisha impu z'inzoka mu Bushinwa. Undi ni David Maule w'imyaka 65 usanzwe ukora mu nzego z'ubutabera ukomoka mu ishyaka rya Agano. Biteganijwe ko muri aya matora azakoreshwa ikoranabuhanga ryo gutera ibikumwe. Umutekano uraba wakashijwe ku biro by'amatora hirya no hino mu gihugu aho byibuze abashinzwe umutekano bagera ku 150,000 aribo baza kuba bareba ko ibintu byose bikorwa mu mutekano. Biteganijwe kandi ko watowe azatangazwa ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa munani. Abakurikiranira hafi aya matora bavuga ko amajwi ashobora kuza yegeranye cyane ibishobora kuba byateza impaka z'uwatsinze nyuma. Ibyo ariko biramutse bibayeho biteganijwe ko urukiko rwafata icyemezo cyo gusubirishamo amatora mu gihe kitarenze iminsi 60. Mu gihe kandi nta mukandida watanze ikirego cy'uko yibwe amajwi nk'uko benshi bakunze kugaragaza izi mpungenge, uwatsinze icyo gihe yatangira imirimo y'imishya mu byumweru 2 nyuma y'igihe yatangarijwe ko yatsinze. Ubwo twateguraga iyi nkuru twamenye ko mu duce twa Mombasa na Kakamega gutora abaguverineri b'intara byabaye bihagaritswe kubera utunenge twagaragaye ku mpapuro z'itora.
Abanyagihugu ba Kenya barenga gato imiliyoni 22 kuri uyu wa kabiri bazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Abakandida Raila Odinga ashigikiwe na Perezida Uhuru Kenyatta na William Ruto yari Vice Perezida nibo bari ku isonga ry'abahabwa amahirwe yo kuzoyobora icyo gihugu muri manda y'imyaka 5. Mu gihe hasigaye amasaha make gusa kugira ngo amatora abe, kugeza ubu mu gihugu harangwa amahoro n'ituze. Mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye na Bosco Kubwayo, umuhinga mu bya politike y'akarere akaba ari n'umurundi aba mu gisagara cya Nairobi, amubaza uko icuka cyifashe.
Igihugu cya Kenya kimirije ikiringo kitoroshe ikiringo cy'amatora, hasigaye amake cyane kugira ngo amatora ashika kuri 6 abere rimwe, ni ukuvuga amatora y'umukuru w'igihugu, abari kumwe abashinga amateka, abakenguza amateka, ababura matari, hakaba n'abahanuzi ba komini nabo bita ba MCA. Ni ukuvuga ni amatora 6. Ibyo kwiyamamaza byarangiye ejo haheze, kandi ubu ugiye kuraba kuva bihagaze nta kintu cyo kwiyamamaza uretse ibipapuro biba byagiye bimanikwa ku mabarabara eka no ku mateleviziyo. Ibintu ubu bariko berekana bariko bavuga ni bijanye no kubikoresho biriko bishikanwa aho amatora azobera, ni bijanye nuko umutekano uzoba umeze. Siko dukurikirana amajambo y'abajejwe umutekano aho bavuga ko abantu bo baremesha nta bibazo bizoba bihari, nayo ubundi imyiyamamazo yarahagaze. Kandi ugiye kuraba hanze nka Nairobi dutuye, abantu koko urumva biteguye ku munsi w'Imana, bari mu masengero benshi, cyari cyo gikorwa cyo gusengera Kenya ko hatobamo ibigumuko. Abantu urabona bose ari nko kwigisha, habaye ubukampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atobacanishamo ahubwo abantu bagatora amahoro.
Bwana Kubwayo, nkuko wari ubivuze, ubu igikorwa kirimo gukorwa nicyo kugerageza gutwara impapuro z'amatora ku biro by'amatora mu gihugu cyose, ariko hari amakuru avugwa ko hari zimwe mu modoka za komisiyo y'amatora zishobora kuba zibasiwe n'abanyagihugu aho mu gihugu cya Kenya. Ayo makuru mwebwe mwabamuyafite?
Hari amakuru ariko aravugwa ubu ahitwa Chuka wa Mangombe, niho hari imodoka yari ijyanye za ngombwa nyene z'amatora, abanyagihugu bayitegereye mu ibarabara barabifata barabisanzaza, ariko nta byinshi byahise byononekana kuko abajejwe umutekano bahageze kare basanga ntabyo baraturira, ntabyononekaye cyane, ariko byasanzajwe byabonekanye yuko abanyagihugu iyo modoka bayitesheje urugendo yari igiyemo.
Ikindi Bwana Kubwayo kirimo kuvugwa cyane nuko abaturage ba Kenya batazaryama kugeza ibyavuye mu matora bimaze kujya ahagaragara ni ryari abantu bazatangira kubona ishusho yuko amatora yagenze n'ibyayavuyemo
yakagwirika jejwe amatora agashikiriza yuko nta bimenyesha makuru birekuriwe gutangaza uwatsinze ariko birarekuriwe kuraba uko amajwi ari karagenda ubundi bagenda babikurikirana banasaba n'igipolisi gisaba yuko uwuhejeje gutora aca ava aho yatoreye akagenda mu kazi kiwe banavuze ati ubuzi bujejwe nk'ibijyanye na business zikorerwa ngahe Nairobi zizoba ziko zirabandanya umuntu aguye gutora agasura muri business yiwe hanyuma abandanye akurikiranira ku maradiyo ku bimenyesha makuru ku mateleviziyo uko biriko biragenda gushika aho IBC izotangariza ikamenyesha uwatoye ariko ubujejwe igipolisi yabihanangirije ati abantu babwira imisore sore ngo ni mutora ngo mugumeho mucungera amajwi yanyu babihanangirije cyane bavuga ko abajejwe gucungera amajwi abajejwe gucungera umutekano ni inzego zijejwe ivyo za leta ati ntabwo ari imisore sore cyangwa umuntu wari we wese abahejeje gutora baje mu mihana yabo hanyuma bakurikirane uko biko biragenda
nta gihe muzi abantu bazashobora kumenya by'agateganyo ibyavuye mu matora
ubundi uko bakunze kubikora bavuga yuko nk'ihenze mengo ni iminsi indwi baba batangaje uba yatowe
abo bakandida bombi batangaje ko uzatsindwa wese azemera ibyavuye mu matora ese abaturage bakwizera iyo mvugo bavuze
biragoye kwizera kuko murazi n'imvugo y'abanyapolitike eka nka William Ruto wewe asanzwe yari cyegera cy'umukuru w'igihugu mu myamazimaze yo ya mbere abaye ku munsi wa gatandatu aho yari ku kibuga cya Kasarani yaravuze ko mbere yiteguye ko mwene wabo bariko bahiganwa Raila Odinga ati natsindwa ati nzomwegera turamukanye ati ahubwo ndona mubaza bimwe bimwe uzoba atwara opposition ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitaniye hanyuma ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya nabo ndabona umengo ntibiteguye gushamirana kubw'inyungu z'abanyapolitike
Bosco kubwayo umusesenguzi w'umurundi uherereye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya Kenya urakoze cyane
ndabashimye nanjye igihe
tukivuga ku matora muri Kenya mu bahava bajira gutora harimo abanyakenya bafise inkomoko mu Rwanda bazoba bagize uruhara mu matora kunjuro ya mbere bagizwe n'abana baturuka ku bavyeyi bazanywe muri ico gihugu n'abakoloni mu myaka y'igihumbi kimwe majani cenda na 30 gukora mu mirima y'icayi mu gisagara ca Kericho bari bamaze imyaka myinshi basaba guhabwa ubwenegihugu bwa Kenya bamwe muri bo baheruka kubuhabwa barimo Pasteur Peter Gatonga aza gutora ku nshuro ya mbere kuri uyu wa kabiri yavuganye na mugenzi wacu Eddie Gwema atangura avuga uko abona ibintu byifashe mu gisagara cya Kericho aho aba
mukana ibi turabona leta yashizeho abantu nyine sirikare bari kureba tureba nta kibi kizaba
ku bijyanye n'imyiteguro hashize iminsi hari kwiyamamaza ku bakandida biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abona abakandida bane icyo gikorwa cyo cyagenze gute
bamaje bose babonye umwanya wo kwiyamamaza sasa bararangije ubu ni ukurindira uzahita akabona guhita bakagwa ariko bariyamamaje nyine bahawe iminsi itosheje yo kwiyamamaza abandi batagiye hakiri kare ariko ndabona barangije neza
amakuru tubona ni uko bamwe mu baturage hirya no hino batangiye kugura ibintu maduka kwitegura ko hashobora kuvuka icyuka kibi ku buryo bashobora kutagira ku masoko kugira ibyo bagura wowe aho uherereye ubona mutekanye neza
nyine hari abantu batinya nyine bariya majyoko batinya ariko nta kibazo ibintu biragenda neza ariko nta kibazo
ku bijyanye n'abakandida ibipimo mubona aho ngaho biva mu baturage uwo mubona ufite amahirwe kurusha undi ninde Pasteur Gatonga
na wabibaza ko ari babiri nyine usanga babangikanye asaza no gusaba Imana nyine umwe akazahita ariko ni babiri bose ndabona bose bafite ingufu dukusenga nyine imana ikazadumwe ariko abo babiri nibo bafite ingufu nyine bari bana ariko babiri nibo bafite ingufu ariko bose urabona bafite ingufu zisangiye zose no kuzareba uko uzahita
kuri wowe kugeza amaginga ya muri abo babiri aribo Raila Odinga na William Ruto buri umwe wese aracyafite amahirwe yo kuba yatsinda
umusaza nyine ari hejuru cyane sinzi niba azatsinda ariko niwe mbona ari hejuru cyane
ubundi ntabwo bisanzwe muri politike aho umukuru w'igihugu ashyigikira umukandida bari bahanganye akanga gushyigikira umukandida wamubereye vice perezida igihe cy'imyaka icumi yose nkamwe muri Kenya ibyo mwabyakiriye gute
nuko nyine wenda batanye kubera ko yagize ahantu akamusuzugura akareka kumwubaha agatangira gusaba amafaranga ya leta ibyo ni byo byatumye batandukana
Pastor Gatonga uri umunyarwanda utuye mu mujyi wa Kericho ababyeyi bawe bageze muri icyo gihugu cya Kenya mu myaka ya kera cyane bazanywe n'abakoloni gukora mu mirima y'icyayi mwaharaniye kuba abene gihugu ba Kenya umwaka ushize mwagize amahirwe muhabwa ubwene gihugu mugiye gutora ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu mwebwe nk'abanyarwanda mutuye aho ngaho mwabyakiriye gute kubona noneho uburenganzira bwanyu mwarabuhawe mukaba mugiye no gutora
twabyakiriye neza kubera ko twajyaga dutora noneho baduhera uburenganzira papa twayishimiye kugira ngo natwe tutagiye gutora nyine n'abene gihugu
Pastor Peter Gatonga ukabuherereye mu mujyi wa Kericho mu gihugu cya Kenya ndagushimiye cyane kubw'akanyu haye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
asande nawe urakoze
andi naho ibisata bikukira ishira mu muzamakungu ONU vyemeye gufata mu mugongo umugambi w'igihugu cy'u Burundi w'iterambere rirama uwo mugambi w'imyaka itanu ugamije kugwiza umwimbu gushinga amahinguriro gutanga ubuzi guteza imbere uburimyi n'ubworozi n'ibindi bisata nk'indero n'amagara y'abantu intumwa ya ONU mu Burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire batanguje uwo mugambi kuri uyu wa mbere Pierre Clavani yonkuru aratubwira ibindi
Ubwibisata 16 bikukira cyangwa impuza makungu ONU umugambi w'iterambere uburundi bwasaba ifashanyo muri ONU uratomoye kandi uzotuma igihugu cyisununura inyuma y'imyaka itari mike y'intureka za politike ivyo byashikirijwe n'umuhuza bikogwa w'ibisata bya ONU bikorera mu Burundi kuri uyu wa mbere aho hatangura ibiganiro hagati y'ivyo bisata n'umugwi w'ubushikiranganje butandukanye urongowe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu nibiganiro byo kurabira hamwe icyibuti gwa mu mugambi w'iterambere rirama umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro arashima ico gikogwa
so nouveau cadre de coopération saline aux priorités nationales
Ati intumbero nshasha yo gukorana n'ibisata by'ishyamwe mpuzamakungu ONU iri mu murongo w'iterambere rirama ry'ubutunzi bw'igihugu. Icyitonderwa kandi nuko harimwo kugwiza umwimbo w'igihugu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu harimwo uburimyi n'ubworozi, gutanga akazi n'ibindi. Harimo kandi kungana kw'ibitsina kandi nta n'umwe azosigara inyuma mu iterambere. Twizeye ko igihugu kizohatorera koyokwe kuko no mugambi ufatiye kukubahana n'ibisata bya ONU kandi ineza y'umunyagihugu akaba ariyo ishyirwa imbere
a tous les niveaux de la base au sommet
umuhoza bikogwa w'ibisata bya ONU byose bikorera mu Burundi Damien Mama yizeye ko ivyo biganiro bizokwerekana hagwaye kurusha handi kugira ngo iterambere risubire gusasagara mu gihugu
c'est en fait une discussion stratégique sur les domaines
Ati nibiganiro byo kugwego gwo hejuru bigamije gutora canke kubonera hamwe ibisata bya mbere byihutirwa kurusha ibindi byo gushira mu buryo n'uwo murongo wa leta tuzogenderamwo ariko tutibagiye natwe intumbero yacu nico twifuza mu Burundi aha twamaze nko kubona ko impinduka mu kugwiza ubutunzi bw'igihugu zihutirwa kandi mu bisata byose by'igihugu iterambere ridakumira uburaro bwiza ubuzi no kugwanya ubushomeri no kubaho neza kw'abanyagihugu
partage la richesse en inclusivité
Uburundi bushimangira ko igihe cyo gufasha ico gihugu carenganye ahubwo ko ubu izo nzego zibiri zizokorana nk'abafatanya bikogwa
Cette nouvelle donne se présente pour nous comme une interface
Mubisanzwe ni nkuru nani duhuriza hamwe intumbero z'ibisata vya ONU hamwe n'intumbero nk'igihugu twihaje kugira ngo dushike kwiteramere rirama mu myaka 5 iri imbere ntihazo kwibagirwa kubungabunga amahoro no mutekano no kuzamura ubutunzi bw'igihugu icizubu nuko ijambo ifashanyo atari rimwe kuko nitugiteza amaboko ahubwo ubu no gufatanya ibikogwa nkuko umukuru w'igihugu ya Maya bivuze ko igihugu cacu kitaremewe gutega amaboko gusa ahubwo ko turi abafatanya bikogwa mu kubahana ntangere
avec d'autres nations dans un esprit de respect et de confiance mutuelle.
Mu bisata vya ONU 16 biri muri uwo mugambi harimo UNICEF, OMS, PAM, PNUD, FINUAP n'ibindi. ONU yifuza ko n'igisata c'ubutungane n'agateka kazina muntu conagugwa.
Également la question de la durabilité environnementale, résilience.
Na ukubyagira ikibazo cyo gukingira ibidukikije gucungira neza ubutunzi bw'igihugu kudakumira gufatiye kubitsina canke kubumuga ibitizo byinjiramwo mwidonido n'ubushiranganje butandukanye bwegwa n'ibyo bibazo nk'amagara y'abantu ubutungane uburimye n'ubworozi n'ibindi ubu kwari gusa nko guca umurongo ku bintu bikuru bikuru kandi turahimbawe ko tugiye kuba abafatanya bikogwa muri uyu mugambi w'iterambere w'igihugu. Nibiganiro bije inyuma yaho ubumwe bwa Buraya bukuri ibihano by'ubutunzi ku Burundi imfashanyo mva makungu yahora itangwa n'ibihugu bya Buraya hamwe na ONU yarenga igice cy'amafaranga leta ikoreshwa ku mwaka imbere y'umwaka w'2015 aho ibyo bihano byafatwa ubu ONU yahisemo gucisha ubwo buryo mu migambi y'iterambere mu bushikiranganje butandukanye. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Radiju ya Amerika samiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda shuti mwari muduteza amatwi aho niho tubaye turarangirije amakuru n'ibiganiro byacu byo kuri no saha byari biremeshejwe na jewe Oriane Tangishaka dushimire abagenzi bacu bagize uruhara mu kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije turabashimiye mwese mwaduteza amatwi murakoze.
MP Record Dr. Mash Production
Holy Seven Your Smile Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika Yelewe Yelewe America Tusikilize sauti ya America
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe Yelewe
Vipindi vya furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya kose byinshi Agasaro kaburaga kabonekeye benshi
Aha, kabonekeye benshi Ejo hiza nayo ya kose byinshi Dususuruke na muzika ya kose byinshi Amerikana Iwayo munara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana Iwayo munara
Sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Tusikilize sauti ya Amerika
yelewe yelewe nasikiliza sauti ya Amerika
sauti ya wanyonge
nisikilize sauti